Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubahaye mwiriwe inshuti muduteze amatwi, muri kumwe muri aka kanya na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza se, ikaze muri aya makuru yo hirya no hino ku isi no mu biyaga bigari. Dore ingingo z'ingenzi. Mu Burundi, abashinga amateka bamwe na bamwe basanga mu bajejwe intwaro hagati mu gihugu bariko baradoteza aborozi b'ibitungwa.
Ikindi twabonye nuko hari ukwihika mu kigiza. Iyo izonka, iyo izompe, batisanze ku mitumba. Harimwo abacha bikika mu kigiza, bagatangisha amafaranga benitsu arinze urugero.
Uwo ni Juvenal Ndayiragije, umwe mu bashinga amateka mu Burundi. Badomu rutoki ku bintu bita agatotezo gakoregwa aborozi b'ibitungwa. Umugambwe uri ku butegetsi muri Uganda wagenye president Yoweri Museveni ku buserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2021.
Perezida w'u Burusiya yavuze ko ashobora kurasa Amerika iramutse ishinze misile mu Burayi.
Muri Siriya, amakamyo yavanye no munsi kwa gatatu abasivile mu gice cya nyuma kiri mu minwe y'abagwanyi ba leta ya Kiislamu. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakamyo yavanye uno munsi kwa gatatu abasivile mu gice cya nyuma kiri mu minwe y'abagwanyi ba leta ya Kiislamu muri Siriya. Amakamyo agera kuri indwi yatwaye abo basivile abavana mu gisagara cha Baghouz. Ni mu gikorwa cyo kubandanya gukura abasivile mu gisagara cha Baghouz mu gihe abagwanyi bashigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko begereza icyo gisagara. Ivyerekeye igitigiri cy'ukuri cy'abantu bashoboye kuva mu gisagara cha Baghouz uno munsi wa gatatu canke abasivile bakiri muri icyo gisagara ntibitomoye. Inteko ziyobowe n'abakurdo muri Siriya zagabishije ku nshuro ya nyuma abagwanyi ba Leta ya Kiislamu ko bo kwishikana imbere yuko zigira igitero cyo kubatuza mu gisagara cha Baghouz. Abategetsi bajejwe agateka ka muntu bishyira hamwe mpuzamakungu ONU batangaje ku munsi wa kabiri ko batewe amakenga n'imiryango igera ku 200 igifatiwe mu gisagara cha Baghouz. Bavuga ko abagwanyi ba Leta ya Kiislamu bariko babuza abapfasoni n'abana kuva muri icyo gisagara. Inteko z'abakurde zimaze igihe zigwanye abagwanyi ba Leta ya Kiislamu zibifashijwemo n'inteko za Amerika, zikaba zivuga ko ziteze gutsinda Burundi uwo mugwi mu gihugu cha Siriya mu mpera z'indwi.
Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yavuze ko ashobora kurasa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramutse ishinze ibisasu bya misile mu Burayi n'ibihugu izaramuka ibishinzemo. Yabitangaje mu ijambo yagejeje ku baturage imbere y'inteko ishinga amategeko y'igihugu cye i Moscow. Yabivuze ahereye ku cyemezo cya Amerika cyo kuva mu masezerano yo mu gihumbi 1987 n'amasezerano yo mu gihumbi 1987. Uburusiya bwari bufitanye na Amerika yabuzaga ibi bihugu byombi gutunga misile zishobora kurasa kuva kuri kilometero 500 kugera kuri kilometero 5500. Nyuma ya Amerika, Putin nawe yatangaje ko Burusiya nabwo butazakomeza kuyubahiriza, nyamara ibihugu byombi byahoraga biregana ko byagiye biyarengaho. Putin yavuze ati Amerika nishinga misile mu Burayi zizaba zugarije Uburusiya kuko zishobora kurasa Moscow mu gihe kiri hagati y'iminota 10 na 12. Gusa nabo bakwiye kubara bakamenya neza umuvuduko naho misili zacu nazo zishobora kurasa.
Radio ya Amerika Washington DC. Tuzo muri Afrika ho muri Uganda, komite nshingwa bikogwa y'umugambwe uri ku butegetsi National Resistance Movement mu mvunyapfunyo NRM yagenye president Yoweri Museveni ku userukira matora ya president yo mu mwaka w'2021. Iyo komite yatangaje uno munsi kwa gatatu ku rubuga rwayo rwa Twitter ko bifatiye ku buyobozi bwiza bwa Perezida Museveni mu kiringo ciwe cyo muri iki gihe, imusavye kuyobora umugambwe NRM mu mwaka w'2021. N'inyuma yaho mu mwaka w'2021 Museveni azo kwitoza mu kiringo kigira gatandatu. Mu mwaka uheze Sentare yarashigikiye itegeko rikura inzitizi ku myaka umukandida atobarengeje kugira itoze kuba Perezida. Ivyo vyahaye Museveni uburenganzira bwo gusubira kwitoza. Yataba iryo tegeko Museveni afise imyaka 71 muri iki gihe ntiyoshoboye gusubira kwitoza. Perezida Museveni acuditse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijanye n'umutekano mu karere. Yafashe ubutegetsi inyuma y'intambara mu mwaka w'1986.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukurikire aya makuru turimo tubagezaho. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibipimo bitatu bitandukanye byerekanye ko abaturage benshi badashyigikiye iteka rya President Trump rishyiraho ibihe bidasanzwe mu gihugu. Icya mbere cyakozwe n'ikinyamakuru Politico na Morning Consult byo muri Amerika cyatangaje ko abaturage 51% badashaka iteka rya Perezida Trump. Icya kabiri n'iki kinyamakuru Half Post n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusesenguzi cyitwa YouGov cyerekana ko abaturage 55% batarishyigikiye. Icya gatatu cyakozwe na Radio NPR, National Public Radio, Radio Television PBS n'ishuri rikuru ryitwa Marist kigaragaza ko abaturage 61% batishimiye iteka rya Perezida Trump. Byose bivuga ko abatarishyigikiye ahanini ari abo mu ishyaka ry'abademokrate n'abatagira ishyaka babarizwamo, mu gihe benshi cyane bo mu ishyaka ry'abarepublikani rya Perezida Trump bo barishyigikiye. Perezida Trump yaciye iteka ry'ibihe bidasanzwe kugira ngo afate amafaranga atanyuze ku nteko ishinga amategeko yubake urukuta ku mupaka wa Amerika na Mexique. Avuga ko uru rukuta rugamije gukumira icyo yita icyorezo cy'abimukira binjira muri Amerika mu buryo bw'amagendo.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse by'Iburaya bitangaza ko gutana mu mitwe gushasha mu gihugu cya Sudani yo mu bumanuko birenga ku masezerano y'amahoro yatewe ku igikumu mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2018. Izo mpande zisaba ko gutana mu mitwe kuhagarara bidatevye. Mu itangazo vyashikirije hamwe uno munsi kuwa gatatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza na Norvege vyatangaje ko gutana mu mitwe mu micungararo y'igisagara cya Yei birenga ku buryo bugaragara ku masezerano yo guhagarika ingwano yatewe ku igikumu mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2017 n'amasezerano y'amahoro yatewe ku igikumu hagati ya Leta ya Sudani n'imigwi itari mike igwanya ubutegetsi mu kwezi kw'icyenda mu mwaka weza w'2018. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ryatangaje mu ndwi iheze ko gutana mu mitwe hagati y'inteko za Leta n'umugwi ugwanya ubutegetsi National Salvation Front kwatumye abantu barenga bagera ku 13,000 bava mu zabo, abandi bagera ku 5,000 bahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku gutana mu mitwe gushasha gushobora kugiramira amasezerano y'amahoro muri Sudani yo mu manuko, gushobora kandi kugabanya icyizere cya Amerika n'ibihugu bicuditse by'Iburaya hamwe n'izindi mpande bikorana ku bijanye no kugarukana amahoro muri Sudani yo mu manuko. Tubibutse ko mubandanya kumviriza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho uyu ku munsi wa kabiri ejo inama ijeje umutekano ku isi ariko irabira hamwe ibijanye n'itegurwa ry'amatora yimijije mu mwaka w'2020 mu Burundi. Iragaya ko ibiganiro bihuza abari mu matati mu gihugu cy'u Burundi bitigeze bitera intambwe. Mumenyesha makuru wacu i Bujumbura Raymond Zimana araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Naho abagize iyo nama bemeza ko hari akagihaze mu gihugu cy'u Burundi, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakunguni ku Burundi mbere y'inama ijejwe umutekano ku isi yemeje ko kuwa 15 ukwezi kwa kabiri muri uno mwaka hemerewe umugambwe SNL w'abatavuga rumwe na Leta gukorera ku mugaragaro. Ibyo rero bigashobora gutuma haba ibyiyumviro bitandukanye no kudakumirana ku rubuga rwa politiki mu ntumbero yo gutegura amatora burikemwo bose mu mwaka wa 2020. Kindi Michel Kafando yibukije ni uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasubiye kwemeza ko atazokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020. Iyo ntumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wawo nariko ababazwa n'uko atamubonano yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu rugendo yagize mu Burundi kuva ku igenekerezo rya 2020 gusha kujya 2029 ukwezi kwa mbere 2019 mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'ubuseruko kugira yemeze kwishyirahamwe mpuzamakungu ONU rizobandanya rifata mu mugongo ibiganiro hagati y'Abarundi. Kafando yavuze ko ibiganiro birukiyemo bose kandi atawe bikumira ari umuturama ku bibazo bihanze u Burundi kandi ko ari byo bizotuma tunga amatora meza mwaka wa 2020 hubahirije amasezerano y'amahoro y'Arusha. Naho yemeza ko atakirava muri ibyo biganiro, asaba impande zose gushira ingufu hamwe kugira abone kumwumvikana. Intumwa idasanzwe ku Burundi y'umunyamabanga mukuru wa ONU avuga ko yabonanye n'abahuza mu matati y'Abarundi ko umufasha mu biganiro Benjamin Mukapa yamubwiye ko akazi kiwe karangiye. na yumuhuza akabariwe prezida w'igihugu cha Uganda yamubwiye ko abakuru b'ibihugu mu mujyango wa karere ka Afrika y'ubuseruko bakiriye icegeranyo cy'umufasha mu biganiro by'abarundi kandi ko bagiye kuvugana kugira imibonano ibandanye. Kafando yemeje ko inama ya karere yashinze igikorwa cyo guhuza abarundi abakuru b'ibihugu bya Tanzania, Uganda hamwe na Kenya kandi hatanguye kuvugana hagati y'abakuru b'ibihugu bya karere ka Afrika y'ubuseruko kubijanye n'ibiganiro bihuza abarundi. Iyemererwa ry'umugambo tavuga rumwe na leta urongowe na Gatongwasa byarashimwe n'abatari bake. Igihugu cy'u Faransa gikabona ko amatora ahurikiyemo bose ari yunzirira ya demokarasi, ariko ikanegura ko ibijanye n'agateka ka muntu bitifashe neza. Awuserukiye u Faransa akagaruka ku ngingo ya leta y'ukugara burundu ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU birabe by'agateka ka muntu mu Burundi. Igihugu cy'u Bwongereza cyo cyemeza ko hari bitifashe neza mu bijanye n'agateka ka muntu. Ivyo bidatorewe umuti bishobora gutuma agahengwe kariho kagenda kagirira. Ububirigi bwo bwemeza ko ibintu bitera biyangara gushikaho iby'umutekano muke byatandukiriye akarere Burundi burimo. Aho userukira ico gihugu avuga imigwi y'abagwanyi b'abarundi vugwa mu turere tw'ubumanuko bwa Kivu mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'ihungabanywa ry'umutekano riboneka ku rubibe u Burundi pana n'igihugu cy'u Rwanda, bukemeza ko ingwano mu karere k'ibiyaga binini atawe izoshimisha. Uburusiya bwo bubona ko ikibazo cy'u Burundi kitari gikwiye kwigwa muri iyo nama kuko ibintu byifashe neza mu gihugu, mbere n'u Burundi bukaba bwasubiye gusaba ko bukugwa ku rutonde rw'ibihugu byigwa muri iyo nama. Eka n'uwaserukiye igihugu cy'u Bushinwa abona ko Burundi butekanye akavuga utwigoro dukogwa two gusubiza hamwe abarundi, agasaba ahubwo ko amakungu yofasha u Burundi kuko n'abarundi bahunze bariko barahunguka ariko amakungu yo kubahiriza ubwigenge bw'igihugu cy'u Burundi. Uwaserukiye igihugu cy'u Burundi yabwiye abari aho ko ibintu bitera bimera neza mu gihugu kuva mu mwaka wa 2017 hatanguje ibyo gusubiza hamwe no gutsimbataza intwaro ya demokarasi. Aha yagaruse ku ibwiriza shingiro ryemejwe bikazotuma yisunga amategeko kugira amatora ya 2020 azakogwe mu mutekano kandi atabakumiriye. Albert Shingiro akavuga ko ibisikanwa ku mabanga y'umukuru w'igihugu azobahejeje ibiringo byiwe mu mwaka wa 2020 n'uwundi mushasha azobatowe ari ikintu kitari bwaboneke mu gihugu kuva Burundi bwikukira mu mwaka w'1962. Uyaserukira Burundi agasaba ahubwo kubihugu byafatiye ibihano Burundi byotezura gukora karenganyo mu guhonyanga amategeko y'ugushyigikirana kw'ibihugu. Nayo kubijanye n'ibiganiro u Burundi bumenyesha ko biri mu mico n'imigenzo y'abarundi, ariko bugahakana bashaka kwivanga canke gutegeka umuti ku bibazo biraba abarundi. Shingira akavuga ko umuti ku bibazo by'abarundi uzotogwa n'abarundi. Ibujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Rwanda, aho urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali rwasomye urubanza rw'uruganda rw'itabi rwa Rwigara ruvuga ko cyamunara y'imitungo yarwo ikurikije amategeko. Umuryango wa Rwigara rero watsinzwe uvuga ko urukiko rwabogamye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru.
Bikabije byaba byatwaye iminota ibarirwa mu icumi umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru asoma icyemezo. Mubaregwa nta n'umwe wagaragaye mu cyumba cy'urukiko, ahubwo hagaragaye ko kwanyakwigendera Sinapol Rwigara. Maitre Janvier Rwagatare wunganira uruganda aravuga ko mu bitarubahirijwe harimo ko bagombaga gukora amatangazo agatambuka ku maradiyo na televiziyo ahamagarira abapiganira cyamunara. Akavuga ko n'iminsi itanu yagenwe n'amategeko nayo itubahirijwe mbere y'uko cyamunara ibaho. Avuga ko umuhesha w'inkiko Habimana yashyiriye Anne Rwigara itangazo rya cyamunara kuri gereza ya Mageragere, kandi ikigo cy'ubucuruzi gifite ubuzima gatozi ngo kitamenyeshwa muri ubwo buryo. Abunganira Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko w'umwuga bakavuga ko nta tegeko rivuga ko kumenyesha cyamunara nyir'ikigo bamusanga mu biro cyangwa mu rugo. Urukiko narwo ruvuga ko rwabisuzumye maze rwanzura ko rusanga harakozwe amatangazo ya cyamunara umuhesha w'inkiko agashyira Anne Rwigara itangazo azo kuri gereza aho yari yagemuriye abavandimwe be hari ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize. Mu cyemezo cy'umucamanza nta na hamwe yavuzemo Anne Rwigara wabonanye n'umuhesha w'inkiko, ahubwo yavugaga Diane Rwigara mu gihe yari amaze umwaka usaga muri gereza. Yavuze ko kumashyira hamwe n'imiryango ifite ubuzima gatozi imenyekanisha rya cyamunara rikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa ku biro bitashoboka hagakoreshwa ubundi buryo. Yavuze ko iyo wamenyeshejwe abona bimubangamiye ahita nyomoza mu gihe uburanira uruganda rw'itabi PTC ngo yemeza ko Anne Rwigara yahawe itangazo rya cyamunara kanga kurisinya. Umucamanza yabwiye abari mu cyumba cy'urukiko ko asanga cyamunara yarabaye kandi kitabirirwa nyuma y'amatangazo yari yatanzwe, yanzuye ko cyamunara itagomba guteshwa agaciro. Ku ndishyi zingana na miliyoni 10 z'amafaranga uruganda PTC rwasabaga kuko ngo rwashowe mu manza bikanarutera igihombo, umucamanza yavuze ko ntazikwiye. Yavuze ko PTC yikuye mu manza ahubwo ari yikwiye kugira ikigenera birega kuko ngo yabashoye mu manza. Umucamanza bura gatongo arangize gutangaza icyemezo hahise hazamuka amajwi amwiyamiriza mu rukiko yaturukaga kubo kwa Rwigara abahoze ari abakozi b'uruganda n'abavandimwe bo mu muryango wa Rwigara bagiraga bati Yesu we yewe yewe yewe. Umucamanza ategetse ku ruganda rw'itabi rwishyura abanyamategeko batatu bunganira Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana burumwe 1500 by'amafaranga yavuze ko nibidakorwa ku bushake haziyambazwa ingufu za leta maze ahita haguruka ava mu cyumba cy'urukiko abandi basigara bijujuta. Madame Mukange Manyadirine Rwigara umugore banyakwigendera si na Paul Rwigara uruganda rw'itabi rwatejwe mu cyamunara yararufitemo hejuru ya 90% by'imigabane hanze y'icyumba cy'urukiko ari yumiwe.
Ntabwo nabona icyo mvuga birenze kubabara n'uguseka.
Gute?
Kuko igihugu kitwa ko gifite demokarasi ngo kirashaka iterambere ry'abaturage nta kindi gikora usibye gukoresha inkiko ngo bahombye abaturage bacyo baba tesha umutwe babarindagize mu manza zitagira iyo ziva niyo zijya. Ubu noneho harakoreshwa inkiko kugira ngo abantu batimitwe, ariko ntayo tuzata mu izina rya Yesu. Ntiritariri ryarakeye gusa biteye agahinda kumva ko ubutegetsi ngo bushakira abaturage neza, ngira ngo umuntu wese arabibona ko hari ibipapirano gusa ari ibihimbano ibiriho n'agahoma muntu.
Madame Adeline Rwigara akavuga ko muri rusange batabonye ubutabera.
Nabo sibo biteye n'agahinda kubona umucamanza yicara akabazi neza ibyo yize niba koko barize. Sigaye nibaza niba baramizwe, nibaza abategekaje wabarize, sinzi ubwoko bwabo n'ababakorera bose. Niba twari dufite ubutegetsi bushyira bw'ukuri bushyira mu gaciro, ntabwo ubucamanza bwakora ibintu nk'ibi. Niba baramize ntacyo bize. Kumva rero uri imbere y'ikintu ukabakora ibintu binyuranyije n'ibyo utekereza biteye ubwoba. Nta mategeko akora muri iki gihugu, ibyo birazwi, nta muntu utabizi, ariko mu ijuru hari Imana.
Umugore wa nyakwigendera si na Paul Rwigara yabwiye Ijwi rya Amerika ko nyuma y'iki cyemezo bagiye kwicara bagasuzuma niba bakijuririra, gusa akomeza gushimangira ko batazacika intege mu buryo ubwo ari bwo bwose.
Ntabwo tuzacika intege mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko ibona abantu babisaza imyaka ine yose kuva itariki ya kane z'ukwa kabiri 2015 twicaye duhanganye n'imanza zitariho. Ubwo ngo bashaka guteza imbere abaturage, ibintu byacu byose barabihagaritse, hariba barasahura, baradufunga, baratuboha, baradusenyera, barayica. Ntabwo tuzacika intege rero, kuko ibyo twirukaho twe nta mahugu arimo, ni byacu twarabikoreye, ntituringurukira, turi bakavukire b'iki gihugu.
Igihe cyamunara itavugwaho rumwe yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2018 hagurishwa izina ry'uruganda abakiriya barwo n'ibirango byarwo byagurishijwe miliyoni 75 z'amafaranga. Ikigo Rwanda Revenue Authority kirishyuza bo kwa Rwigara imisoro ikabakaba muri miliyari 6 z'amafaranga. Muri cyamunara zimaze kuba zose bigaragara ko hakibura asaga miliyari 6 ngo umwenda wabarwaho ubashe kuba warangira. Bivuze ko rero hari indi mitungo ishobora kuzatezwa mu cyamunara mu minsi iri imbere, kuko uruganda rw'itabi rwose rwamaze kugurishwa. Akhabagira ubusajwe rya Amerika ikigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Burundi ku muhingamo uweje kwa kabiri umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije Juvenal Ndayiragije yariko yishura ibibazo by'abashinga mateka ku nteguro y'itegeko rigenga igwizwa ry'inka mu gihugu. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Abashinga mateka basanga bamwe mu bajejwe intwaro hagati mu gihugu bariko baratoteza aborozi b'ibitungwa, abo bakabagiriza kuragira ibyo bitungwa ku mitumba bavuga ko kizira kikaziririzwa. Umushinga mateka Juvenal Ndayiragije ari mu bashinga mateka badoma urutoki ku byo bita gatotezo gakorerwa aborozi b'ibitungwa vyaba bito bito canke ibindi binini.
Mu kurindira rero yuko ubwatsi buboneka no mu kurindira yuko iryo tegeko rija mu ngiro, none abo banyagihugu ntibashobora kuba baragiye ku mitumba. Ikindi twabonye nuko hari ukwihika mu kihiza. Iyo izo nka, iyo izo mpene batisanze ku mitumba, harimwo abaca bikika mu kihiza bagatangisha amafaranga benitsu arinze urugero, bakishimikiza itegeko ngo twararitoye mu gahitaraja mu ngiro bakaryitwaza ata n'ibyo bafise. Bakabesha ngo ni obere iri kiratitoza. Ibyo ndabivuga kuko ndabifite n'uburorero. Mugabo henshi usanga ari kwikika mu kiza, kuko usanga ari ziyandongozi zo ku mitumba.
Undi yemeza ako gatotezo ku borozi b'inka ni Pasikari Nyabenda, umukuru w'inama nshingamateka. Atangazwa n'ingene hari abajejwe intwaro bamwe bamwe baza baratanguye gushira mu ngiro itegeko risigaje imyaka 3 kugira rije mu ngiro. Warongoye inama nshingamateka afite icyo asaba umushikiranganji ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije.
Nakwa mushikiranganji, twebwe nk'abaserukira bene igihugu nta na rimwe tuzicara hano zosasa ngaha mu ngoro tuje gutura itegeko rikandamiza kunyagihugu sinumva rero umuntu ari karacisha kubiki no kumabuye uno munsi kunyagihugu ari kararagira pene yiwe ku mutumba inka yiwe ku mutumba witegeko ryaratowe kandi twebwe twaramaze amasaha n'amasaha kuri iyo ngingo itanga ikiringo kugira abantu bitegeko mugabo uno munsi ugasanga umukuru mutumba umwarabyumvise mu namashinga bateka barabitowe twasabe rero gukorana n'abajejwe intwaro kugira ngo byukuri ntihagire umunyagihugu ahotegwa ataritegura nitwumve uri karatangizwa mande uno munsi kandi nkaba baserukira twebwe twarabibonye ko bakuye guhabya ikiringo cyo kwitegura iyo myaka itatirenze aho tegeko izo sharija mu ngiro mugabo uyo muntu ataritegura bamuha amahoro
umushikira ngaje de ugide rurema nabo nyene ntatahura abo bafashe iya mbere mu guha ibihano aboruzi bagiriza kuragira aho badafitiye uburenganzira ku itegeko ritarashirwa mu ngiro uwo mutegetsi ahumuriza abo baserukira abanyagihugu ko ibitari bike bigiye kurangurwa kugira aboneke umuturamo
ibi bicanye narya tegeko cyukorora mu mpongore n'ukuri no demesha abashinga mateka yuko atanzu irikirasha mugabo ashobora kuba uyu n'uyundi abo nabo nkuko mwabibonye tuwejeje guhindura indinganizo y'abajya bari basanzwe bajejwe urimyi n'ubworozi mu ntara ubu murabona ko ari ibiro tugiye kongeramo abakozi rero bakore nk'umugwi mugabo umuntu ntakore nk'umwe iyo mitwariko rero muvuze y'aba kanga bitungwa ko nabo twobojamo ngira ngo nibyo twarabyarimo umugwi ujejwe ibyo gukurikirana neza ibitungwa
ibyo guha ibihano abagirizwa kuragira ibitungwa mu mitumba abashingamateka bashikirije ko bivugwa cyane mu ntara za Muyinga Kayanza Rumonge na Makamba naho mu gihe hariko yigwa kuri uyu wa kabiri integoro y'itegeko rigenga kugwiza umwimbo w'amata mu kugwiza inka ziturutse ku kwimisha urushinge umushikiranganji ajeje ubworozi yashikirije ko hagiye kugira igikozwe ico naco nico kugwiza ibigo byo kugwizamwo imbuto mu gihugu hagati mu gihe ivyahora mu gihugu vyaharurwa kurushi umushikiranganji Deogide Rurema yanamenyesheje abashinga amateka ko hagiye gushingwa igisata cigisha abaganga b'ibitungwa muri kaminuza y'u Burundi nivyo bikazofasha kugira abaganga b'ibitungwa bahora baharurwa kurushi mu gihugu bongerekane nk'uko uwo mushikiranganji abivuga Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru mu Burundi kandi abakozi bacunga inyubako z'igisata ca leta kijejwe ingenzi mu ruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu bamaze imyaka 3 n'amezi 6 batabona agashahara izo nyubako bacungereye zubatse mu gice kiri mu ntara ya Muyinga muri komine Buhinyuza Jean Bosco ndarurinza raduha ibindi kuri inkuru
ahani kuri kaze ni akeye
turi mu ruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu ahitwa mu Gasave muri komine ya Buhinyuza muri ico kibanza hanyuba kwa zari ko zitegurirwa kwakira ingenzi umwe mu bayobora ingenzi muri ugo ruhongore arasigura uko ico kibanza cyari gitunganijwe
zijya zine rero zikurikira nizo camping lodge nyezina uko bategerezwa gushiramo amahema atondetse iri yasambuse yo hepfo nayo numva bavuga yuko ari piscine mugabo pisine numva portable je nta niyo ndabona
kuva mwaka wa 2011 ico kibanza gitegurwa inyubako azagaciro zigaduzwa nta murimo uraharangurirwa uko biboneka ibikorwa byo kwatunganywa byakiriwe hagati agashahara karanahagarara kubahacunga uyu numwe muri bo
bwa metwara abakozi ba demuko munyuma rero cyaduhinduka tujyamo gushikiranganya ubwo budandaje tukaba twe dukukira igisata bita ent arico turizina kuva ico gihe 2013 kugeza n'iyi saha niho nibwo bushikiranganje dukorera ubwo 2013 2014 kugeza 2015 umushahara waraza mu mategeko no kuvuga ku itariki 10 z'ukwindwe 2015 umushahara kuva ikugiye kugeza uyu munsi ntabo turasubira kuronka kituzi impamvu kumuri bazishobora kutaturungikira ako gashiruka gute
uyu mukozi avuga ko na mugenzi we bakoresheje telefone bishuza bahava barishikira mu kigo cy'igihugu kiraba ingenzi yamara ntashobokoye nk'uko babivuga asaba umukuru w'igihugu gufata ikibazo cyabo mu mino
amarira y'ibyiyumviro kuba turabakoze imyaka 3 n'amezi 5 ndatutumaze tudahembwa kandi turi ku kazi k'igihugu kandi dufise abakoresha bakwiye habuziki mushikirangandi gutwagwa na leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi n'icyo mu kwigi ubwo akaba yitwararitse inzego zose tumuze ari se barundi bumva kibazo cyacu ho kigeze kiyeze mu biganza by'ibenwe twasaba ko bogira ubu buzima bwacu imijyango twahebye ntitugisuma tukirumbi karasi
kuba icyo kigo kitashoboye gutunganywa ngo gihere bitera n'ibibazo ubuyobozi bw'uruhongore kama gw'igihugu rwa Ruvubu. Ubwa mbere hari kibazo cy'imibano. Marc Bakundintwari umuyobozi w'ugo ruhongore kama
nabaza bakora ibikorwa byo ngaha amasoko yagiye atangwa bakaza bubaka ngaha usanga hariho bamwe bagenda batarishe abakozi bakoze ibikorwa bikagenda bicariza birakwega kwegana ingorane mu bijyanye n'imibano yabene igihugu mwabo bakoze baba barakoze ngaha batahembwe usanga bica bidutera ikibazo kuko bobo usanga nk'amaso yabene igihugu ari ngaho abona twe turongoye park akabona menga nitwe dukuye kubatunganiriza ibikorwa byabo kandi twebwe natwe iyo oyente ukubiri kwatunganya ibyo kuko usanga twe tuba tutabizi.
Uwo muyobozi ashikiriza amakenga ku mutekano w'ibimaze kubakwa
tukagira ubwoba canke n'ingwane nyinshi cyane yuko igihe kimwe tuzohava dusanga hariho nk'abantu baturiye park basanga umuriro uciwihitana izi nyubako tukibaza umuntu aravye agahombo kobaho ko bari kanini ya cyane twe tugasaba yuko ONT yoshira mu mwinguvu zishoboka ikagerageza kugira ngo ibikorwa byatanguye ngaha bihere.
Ikigo cya leta kijejwe ingenzi kimyesha ko atamasezerano y'akazi bagifitanye nabo bakozi babiri. Emmanuel Nimubona umuyobozi ajejwe gutunganya ibibanza bya kiringenzi muri ico kigo avuga ko abakozi babiri bari bafitaniye amasezerano n'amashyirahamwe yari yatsindiye amasoko yo kubaka icyo kibanza kitigeze gishyikirizwa leta. Uwo murongozi amyesha ko ayo mashyirahamwe agera kuri abiri ariko arakurikiranwa imbere y'ubutungane kugira bahabuze inyungu za leta n'iz'abanyagihugu bayakoreye baheranirwa uduhembo twabo. Nimubona arahumuriza ubuyobozi bw'uruhongore kama rwa Ruvubu ko hariko harigwa uko igikorwa cyatanguye cyosozego. Imuyinga muraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twafitiye kuri isaha yamara reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Amakamyo yavanywe no munsi kwa gatatu basubire mu gice cy'anyuma kiri mu minwe y'abagwanyi ba leta ya Islam mu gihugu cya Syria. Amakamyo agera kuri ndwi yatwaye abasivira bavana mu gisagara cya Baghouz.
Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yavuze ko ashobora kurasa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramutse ishinze ibisasu bya misile mu Burayi n'ibihugu izaramuka ibishinzemo. Putin yagize ati Amerika nishinga misile mu Burayi zizaba zugarije u Burusiya kuko zishobora kurasa Moscow mu gihe kiri hagati y'iminota 10 na 12. Gusa nabo bakwiye kumenya yuko dufite misile zirasa kure kandi zihuta cyane.
Mu gihugu cya Uganda komite nshingwabikorwa y'umugambi uri ku butegetsi National Resistance Movement NRM mu Nyamfunyo yagenye Perezida Yoweri Museveni kuserukira mu matora ya Perezida mu mwaka w'2021.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibipimo bitatu bitandukanye byerekanye uyu munsi ko abaturage benshi badashyigikiye iteka rya President Donald Trump rishyiraho ibihe bidasanzwe mu gihugu. Byose bivuga ko abatarishyigikiye ahanini ari abo mu ishyaka ry'abademokrata n'abatagira ishyaka babarizwamo, mu gihe benshi cyane bo mu ishyaka ry'abarepublikani rya Perezida Trump bo bemera iri teka Perezida Trump ashaka gukoresha kugira ngo afate amafaranga atanyuze ku nteko ishinga amategeko noneho yubake urukuta ku mupaka wa Amerika na Mexique, avuga ko rugamije gukumira icyo yita icyorezo cy'abimukira.
Amerika n'ibihugu bicuditse by'Iburaya bitangaza ko gutana mu mitwe gushasha muri Sudani yo mu manuko birenga ku masezerano y'amahoro yatewe ku igikumu mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2018. Amakuru rero n'ibiganiro twari bafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi ry'Amerika niho bigarukiye. Dushimire Engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Uwabihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikro nawe mukama mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, mugira umugoroba mwiza, murakarama.